aba ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru. Nyuma y'amezi atanu impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Lusenda muri Congo zidahabwa imfashanyo, ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ejo ryasubukuye iyo gahunda kuri izo mpunzi, ariko iryo yabo ngo niyanga.
Turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutaha vide kandi tugiye kubaho nabi cyane.
Uwo ni umwe mu Barundi bari mu nkambi y'impunzi ya Lusenda muri Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Congo. Mu Burundi ho abakurikiranyweho kwica Melchior Ndadaye wahoze ari umukuru w'icyo gihugu ejo bitabye urukiko. Abandi bitabye urukiko ariko noneho mu Rwanda ni 32 bahoze mu mitwe ya FLN na P5 irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Amakuru hirya no hino ku isi twateguriwe kandi turagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, urakitsaho.
make you nervous.
Como Celia Cruz tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo. Que a ti no te va a pasar la boca. Mi Teli Valenciaga me recibe en la entrada. Pa 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 pa, sí, like a Lady Gaga. Y no te me hagas, sin cover de vivo, tú has visto mi cara, lo salgo de tu mente. Donde quiera que hayas escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el Chesta Rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza.
I said I like it like that.
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 I'm the district in the chain. Certified, you know I'm gang. Just to stop the good friend. Oh, he's so handsome, what's his name?
That's Cardi B with Bad Bunny and J Balvin on VOA 1 The Hits. I like it. And the tweets are talking about Cardi B, who filed for divorce from her rapper husband Offset this week. According to the filing, the marriage is irretrievably broken and there are no prospects for reconciliation. Now, despite reports, sources are saying that infidelity or an outside baby is not the reason for the divorce. They are both due in court on November the 4th. Don't forget, they also share a daughter, 2-year-old Culture, and Cardi B is apparently asking that they have dual custody of Culture, and she's not asking for any kind of spousal support or child support. She wants it to be amicable. I respect that. We've got Ed Sheeran and Justin Bieber next. This is I Don't Care on The Hits.
I'm at a party I don't want to be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in?
Kuri urwo rutonde ababuranira leta bamenyesheje ko mu matohoza bakoze byanagaragaye ko Celestin Ndayisaba yari mu bateguye gutembagaza ubutegetsi imbere y'itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1993 hanyuma ntivyakunda acarahunga bamufatira mu rumonge mu manuko bw'u Burundi. Ababuranira leta banamenyesheje sentare ko bafise n'amasanamu agaragaza ko Celestin Ndayisaba yari mu basirikare b'intwazangabo bari bazo umugambi mubi. Ahawe akaryo ko kwiregura, Celestin Ndayisaba yafashe umwanya muremure kuko atigeze yemera icyaha na kimwe, agahinyuza ikirego ku kindi. Kuri urwo rutonde ruvugwa arerekana ko atarimwo namba, kuko ingene gwanditse biboneka ko ari ivyo abo baburanira leta bikoreye. Nkuko yabimenyesheje sentare, yamenyesheje ko n'izina giwe ryanditse nabi, ipete naryo hari koloneli kandi icyo gihe yari akiri major. Icya kabiri yamenyesheje sentare nuko atari na rimwe mu gisoda mu kwandika amazina bahera ku matazirano batangurira kujya Kirundi. Yanamenyesheje kandi ko n'umukono uri kuri urwo rutonde atari gwiwe na gato, kandi ko kubihinyuza vyoroshe, ati nibashike aho yarangurira imirimo bahinyuze. Ati no sinya ku kintu n'izina ryanditse nabi, ipeta atari ryo. Ati n'ububeshi bukabije. Kuvyo yagira ko yafatiwe mu rumonge, ati none fashwe baca bansubiza ku kazi canke naja gufungwa. Ati kunyagiriza naho ko naja kugirisha inama mu makambi harimo n'abandusha ipete umusoda muto arategeka kumurusha igarade. Uwo muntu yaguma ankurikirana iyo ngiye mwomuzana akanavuga wari yamutumye. Ababuranira leta bakaba bishuye ko amasura yabo yasavye gukingirwa aricyo gituma batazoboneka mu ntaha y'icese abagirizwa kugandagura president Melchior Ndadaye bitavye sentare nanyuzwa ku runo wa gatatu nuwo Celestin Ndayisaba Anise Nahigombeye Laurent Niyonkuru Gabriel Gunungu bafungiye mu bihero rikuru rya Gitega na Defense Mushkwabure abora na Yide Games bashitse ahabera urubanza nk'igihe cy'isaha zitatu n'igice zo mu gatondo baza kwinjira muri sentare isaha zitandatu urubanza rwatanguye kuburanishwa mu ido nido isaha 8 kuko abo bagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye basabwa kuzana ivyabona nabo bakamenyesha ko badashobora kuzana ivyo vyabona kuko atavyo basabwe impari zibandende sentare ikaba yahagaritse ibikorwa vy'uno munsi isaha 11 sentare ikaba yamenyesheje ko ugo rubanza ruzosubira kuburanishwa kuri uno wa kane no kuwa gatanu abagirizwa kuba baragandagwe president Melchior Ndadaye barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi sabo gusa bose hamwe bashika 20 ku mutwe w'urutonde hakaba hari wahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya nabandi basirikare bo ku ipete ryo hejuru n'abasivile bari bajejwe amabanga akomeye mu gihugu na Alphonse Marie Kadege yari mu nama nshingwabikorwa y'umugambwe Iprona akaba n'umushinga mateka nyuma arabicegera cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003 na Antoine Nduwayo na wenyene yari mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe Iprona akaba ari n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe SOPGL ahava abo umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi umugwi Sever ushinzwe kunga Barundi ejo watangiye gutaburura abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 972 wo mu bwoko bw'abahutu bahambwe ikivunge mu binogo rusange igikuzi muri komine Vugizo intara ya Makamba. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru irambuye.
Umugwi Sever wemeza ko nta bitegeye by'inogo rusange bizwi abihambwe mu bo batabamenyekana umubare igikuzi cya Vugizo mu manuko bw'u Burundi. Umukuru wa Sever amenyesha ariko ko mu matohoza yakozwe byagaragaye ko aramutswa komine Vugizo yakoranye n'abajejwe umutekano mu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu mu gihumbi kimwe 1972 kandi kwa kiriho hakaba hasigaye ko yegerwa kugira ngo atange insiguro. Pierre Claver ndayicari
amakuru mfata kibanza dufise mu mugwi Sever aremeza ko harabishwe benshi mu karere k'umanuko bagatabwa mu nzuzi muri Tanganyika abandi bagasangukira mu mashamba bakaribwa n'ibikoko n'inyoni abandi batabwa mutuzu twasugumwe abakuze bakiriho nta majambo bafise asigura neza ibyo baciyemwo bavuga ko abishwe bahamagawe mu nama ku ikomine bava mu mitumbi shika 20 n'ibitarenga bashitse ku ikomine haja haza batandukanyamwo abahutu n'abatutsi ibyo rero bakabikora mu kubwira bakuru b'imitumba ko bo kwandika inkozi z'ikibi ziri ku mitumba batwara abahutu bakaja ukwabo mu nzu abatutsi bakaja hanze mu mwanya muto abahutu bakikuzwa n'abasirikare barindiriye uruhusha rwo gutangura kubarasa abo bahutu baza mu nama ataco binona batazi ko bita bisango ry'urupfu. Uno munsi umugwi Sever umaze kuhemeza ibinogo 8.
Estaje ni Hamenyimana w'imyaka 66 ari mu bahaburiye yemeza ko se hambwa abantu ariko asanga imbabazi ariza abarundi bakwiye gushira imbere kurusha
ko kugiranira imbabazi tukayimanika tukabihamba kuko n'ababigira abava hanze n'ababaye twasega twagirana icyambere twoshyira imbere twoshyira umutima wo kuharangamira isigaye rero dukese kwa ikiyumvira tuza yiyumvira yo nyine twe twoshyira imbere n'imbabazi imbabazi twarazitanze ni kuri uyu butungane bwo gukora wenyine bwiyumviriye ariko tugashyiramo n'imbabazi erera gupfa nk'inyamafu birababaye utazina papa ntiyabazi no kwandika nicyo ntura ndamubwira ni ukuri birababaje ariko twaragize imbabazi
nahizo mbabazi zatanzwe bwana Ndayicari yabona ko harimo ikigwa gikomeye
ibyabaye kabaye akamizwe n'ingoma kandi n'intwaro zagiye zirakurikirana zagerageje kubinyegeza uko zishoboye canke zikabivuga ukutariko ibinogo byatawemo abishwe twaje kubereka uno munsi hano muri Vugizo bitwibutsa ko amacakubiri y'amoko yiraye mu gihugu yereka kandi abarundi n'amakungu ko twabaye mu binyoma
izo binyoma n'umugwi w'uravyagirizwa Emmanuel Nkunziza munyamabanga wa Sage Genocide Canada n'isiguriye ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye mu gihe hatorwa ibinogo rusangi mu ntara za Gitega na Karusi hagati na hagati yashyira ubuseruko bw'Uburundi
bwice ca Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nivyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutse avugwamo ukeneye kwibuka ukeneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi twe turafise ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba cangozi aho mu kinogo bakije gikoramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe mu 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
ndayicariye ni umutangaza
udoshingwa ubutumwa buhambaye mu gihugu naronke abamwidogera nibira yuko azofise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe ukuri mu gusohotse ni kunezereye kuko kuje gushira abona ibyamaze imyaka 28 mu binogo mu kuzimu nituragira aho tuvuga twebwe abahutu abatutsi abatwa ushaka ko tubivuga ubu n'ushaka kututega umwereka uwo mutego ntuzowugwamo
mu kwezi kwa umwaka mu gisagara watangaje kumaze gutora ibisigarira by'abantu bagera ku 12 463 bishwe mu maguma atandukanye Burundi bwagiye buracamwo Burundi busama bakamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ntibyemeje ko cyabaye mu genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 wa kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza kubwicanyi bwayogeje babo mu 1993 nyabuna ari bwo bwo kwitwa nyabwoko eroje wika neza ijwi rya Amerika
urakoze loje noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rukuru rwa gisirikare hejo kuwa gatatu rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo abantu 32 bakurikiranwe ibyaha byo kugambirira guhirika ubutegetsi buriho abamaze kwiregura hafi ya bose naba civili binjiye mu mutwe wa P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali yari mu rukiko
Muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo kugambirira kugira nabo ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba abireguye kuri uyu wa gatatu ni abasivile bemeza ko bajyanywe mu mutwe witwara gisirikare wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abo babimburiwe n'uwitwa Defense Mbarushimana wavuze ko yakuwe mu gihugu cy'u Burundi yizezwa kujya guhabwa akazi ukurikije uko bisobanura uyu nabagenzi we baravuga ko bagejejwe mu mutwe wa P5 kugato basobanura ko bakigiramo babuze uko bawusohokamo kuko bisanze bakoreshwa igisirikare mu mugambi wo kugirana ubutegetsi buriho mu Rwanda Bwana Mbarushimana avuga ko ageze mu mutwe wa P5 yahawe inshingano zo kuba umwe mu barinzi b'amajoro Habibu Mudathiru wari yarasezerwe mu ngabo z'u Rwanda za RDF nyuma kaza kujya mu mitwe yitwara gisirikare icyakora umucamanza mu bihe bitandukanye yakunze guhata ibibazo by'umusubirizo uyu wiregura avuga ko yari mu mutwe wa P5 yarawujyanywemo ku ngufu umucamanza yamubwiye ko bitu umvikana ukuntu yari kugera muri uwo mutwe agafata imyitozo ya gisirikare yarangiza akagirwa umurinzi wa majoro Mudathiru mu magambo umucamanza akamubwira ko izo nshingano zihabwa abantu biboneka ko bazi kurwana kandi babizerwa Mbarushimana kimwe na bagenzi be mu mbabazwa yabanje mu bugenzacyaha urukiko rubibutsa ko bemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi none kuri ubu bagahitamo guhindura imvugo umunyamategeko umwunganira yabwiye urukiko ko Mbarushimana nubwo yabaye mu mutwe wa P5 atabigiyemo ku bushake bwe ashingiye ku magambo y'uwo yunganira ndetse na bagenzi be bagiye biregura umunyamategeko yabwiye urukiko ko bavuga ko bari bameze nk'abafashwe bugwate na cyane ko ngo abari abayobozi muri P5 bari baravuze ko bazaturuka icyo gisirikare bikamenyekana bazajya bafatwa bakicwa byateye majoro Mudathiru uhitamo ni ku kuboko hejuru maze yakijambo yavuze ko bamushinja ko yarababereye ikibazo bigatuma badatoroka bitari ukuri kuko kuri we ngo ntabwo bazi icyabaza nyuma urukiko yasabye kutamwitwaza bagambiriye kubigira impamvu nyoroshya cyaha yavuze ko hari nabandi benshi baturukaga kandi ko byigeze kubaho kwajya kwivuriza mu Burundi Mbarushimana nabo bari kumwe baramuherekeza agasanga icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi yo bashaka gutoroka nta ngaruka byari bubagireho ku ruhande rw'ubushinjacyaha bukavuga ko abiregura bavuga ko bari mu mutwe wa P5 kugahato ibyo nta shingiro bikwiye guhabwa kuko ngo hari nabandi bagiye batoroka uwo mutwe mbere y'uko raswaho n'ingabo za FARDC kugeza ngo bageze mu Rwanda basaba imbabazi bangombwa ko batagezwe mu nkiko urukiko rukavuga ko buri ruhande rwireguriyo ruvuga ko nta bushake bwo kuba muri P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwagombye kubitangira ubumenyetsi ariko ubwunganizi bukavuga ko bubura nabushingiye ku mvugo z'abatanga buhamya bukavuga ko ibyo bakoze ari biba ariko kuva habuzemo ubushake ubwabyo nta cyaha bigize abiregura bakavuga ko bagiye bashukwana mbere yo kwizezwa akazi ariko urukiko rugakomeza kwibaza uburyo bavuga ko bashutswe bakajya mu mitwe bakayigumamo kugeza ubwo bafashwe bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda abanyamategeko bakavuga ko impamvu abo bunganira bagumye muri P5 ari uko nta bwiyagamburo bari bafite afatiye kubisobanura abaregwa batanga akanabihuza n'ibyo bavuze mu mabazwa yabo mu nzego zabanje umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba hategeka Imana yakunze kubabwira ko mu myiregurire yabo bagamije kubeshya urukiko bakavuga ko bari babakuriye barimo Major Mudasiru bababwiraga ko mu Rwanda nta demokarasi hari kandi ko nk'abantu bari barabaye mu ngabo z'u Rwanda ibyo bari barizejwe mu rugamba rwo kurubohora ngo ntabwo babibonye urukiko rukavuga ko uretse n'imyiregurire kubaregwa ngo n'imyanzuro abanyamategeko babo babafashije kugeza ku rukiko iteye urujijo urukiko ruravuga ko araho bigaragara ko banzuye bemera ibyaha ariko nanone bagakomeza kuvuga ko nta bushake babigizemo ku wa kabiri w'iki cyumweru hari hireguye abantu 11 cyo kimwe no kuri uyu wa gatatu bivuze ko hasigaye kwiregura abandi bantu 9 barimo Major Habibu Mudasiru kuko umwe mu basirikare private Muhire Dieudonne aburanishwa adahari mu baregwa harimo n'abari abasirikare bato mu ngabo za RDF bagera kuri 5 kuri bo hiyongeraho icyaha cyo gutoroka igisirikare ubufatanya cyaha mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba Major Habibu Mudasiru yemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no gushaka abarwanyi avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kugeza ubu uyu wahungiye muri Afrika y'Epfo inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano abaregwa barimo baturutse mu bihugu bya Uganda Burundi Kenya na Malawi bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasirimo iburanisha ry'uru rubanza rirakomeza kuri uyu wa kane yarahabagira ubusabe bya Amerika
kuribwa PAM cyarehe ritangiye guha Barundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa bya mezi abiri izo mpunzi z'Abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimaze amezi 5 zitabona imfashanyo y'ibiribwa ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu burasirazuba bwa Kongo
iki gikorwa cyo guheza izi mpunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere iya kabiri iya gatatu iya 17 n'iya 50 kije nyuma y'amezi 5 izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM
kuri turi n'umubabaro munini ya cyane kuko nta kuntu inyuma y'amezi 5 batuzanire 2019 by'amezi 2 kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho twarari amadeni arenga ayo mahera 2019 ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutahavide kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda turi n'umubabaro munini ya cyane nuko itora dufungura amadeni y'abandi turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye ameze angahe
misanzwe amahera yame twaronse amahera yame zabiri twatumaza amezi 5 tudapokera niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse byukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye amwe nibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanya bakatwiyumvira basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye natwe tukaraba ko twogera ko ataraho n'ubundi n'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi inzara iracyari nyinshi n'ukuri twayaronse ibyo 2025 mugabo warariye ideni ry'amezi 5 kugira ngo wishyure 2029 biragoye ko tubayeho turi wabo kujya madeni gusa kujya madeni tugenda yo mu bakongomani watwize akaduhereza akaduhideni giwe
faranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimishije ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishyure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twaka abantu bajye abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigaye iratwica
aba barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko uku gutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirimo y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara. Nkorerimana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda.
Abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa amabi yose twebwe barifije mu Rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu. Tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona ko mingo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora. Hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bari kubarafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja kubarifije. Igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara. Amezi atanu yose umurifije adapokeye na mezi menshi.
Umuyobozi ushinzwe aseri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jack Nigan, ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize, yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yarimo itangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone, uburyo buzwi nka MPESA. Gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, ishyirahamwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu yo muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Yarahagarariwe na Etienne Karekezi, yegeranijwe na Fasil Gabehu, Yendi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
A yellow rain of a very, very, very. I didn't blood up the gun, boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
C-O-N.
Julie, come here, see my new car, yeah. Until no lead dance. We're gonna know that you work, come here. I tell her, then I'll be on, come here. To make that busy body, boy, you got chance. Then by last, you on your program, you rest. I bet that's a good luck, cause then I bet you wake up fast. But let's get my go back, goodness is it. You're the only one I give my body, but the. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the. Yeah, yeah, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but the. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the. Yeah, yeah, yeah. See the bubble, the cinema, see the bubble, everybody bubble, the world. Yeah. See Colati, the Cicolati, the baby, when Bella Cicolo, yeah. Was look sensi, was look sensi, was single, go on the river car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, so the war. Well, you will be unpacking, yeah. Pull a warm before it. Oh, but you more big finger. Oh, mommy, I'm holding God, you can get it, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but the. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the. Yeah, yeah, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but the. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the. Yeah, yeah, yeah. Ama nyazina ka dance mu wakati kumenye kansa sulanku on every city. Already moving sonda mukule yuchi. Tinya chika bile ya banya mukumbuti. Batiso misa kumukwano kuvandilana. Mbele tata ovele mama. Tuku singa haiti ndi muamvu. Tuku ve dance tuliva zongo. Tuka gamba tatoba busa. Tebalina kumanya bia tulika boba yuza. Ame tatoba gamba tatoba busa. Singa batumanya batule muluko ba yuda. Oh by the war be the war. Oh by the war so the war. Wali wovi ya mpake jive. Kula wambi kuwore. Goodness is it. You're the only one I give my body, but the. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the. Yeah, yeah, yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but the. You're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but the. Yeah, yeah, yeah.